Y ni Radio Jesuí de América. Ijwi ry'Amerika ryo kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu rundi mutumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutumira kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westat akaburungu radio yacu bewa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kuvuga ku mugambi wo guteza imbere urimyi mu Burundi wiyumviriwe kandi ugiye gushirwa mu ngiro n'abarundi baba mu bihugu bitandukanye. Uyu mugambi witiriwe isuka kijambere ufise intumbero yo guha abarundi babarimyi akaryo n'ububasha bwo kugwiza umwimbu. Muri uyu mugambi abo barundi bararabye hamwe ukuntu uburimyi bwifashe mu bihugu barimwo, basanga hanini abarimyi bakoresha ubuhinga buhanitse hamwe n'imashini zo kurima kandi bakimbura byinshi. Niko rero guca abaja hamwe bakarondera uburyo bwo kugura no kugurungika mu Burundi amamashini yo kurima. Amwe muri ayo mashini rero aramaze gushika mu Burundi. Mu kiganiro cy'umunsi turi kumwe na babiri mu Barundi bafashe iya mbere mu kurangura uyu mugambi. Mu kanya baratubwira ukuntu ayo mashine yo kurima azotangwa, abazoyahabwa n'icyo bazofatirako mu kuyatanga. Turi kumwe na Fabrice Amour Martin Nishimwe akorera ishyirahamwe ry'amabanki Lyons Bank Group, aho ajejwe gukurikirana abasahuzi bamwita mu Cyongereza Senior Fraud Analyst. Uraho Fabrice Amour Martin.
Ego ndabaho Federic.
Aho
nshimiye kubona batubiye kandi nshobora mukije mwese n'abandi bari kwa kumvira.
Aho mu Bwongereza mumeze neza, ibihe byifashe gute, ubushuhe?
Uno munsi hasa neza cyane rwose, akazuba karaka, nta mvura, nta bukanye, n'ubuso hasa neza n'umuco.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Dr. Deo bari bwegure. Muhunayi hingu ya hinyanyuye ubuhinga bwo muri biologi asanzwe akorera mu gihugu cya Tanzania. Bari bwegure hari muri komite ya diaspora ijejwe gutegura imigambi y'iterambere cyo kimwe na Fabrice Amour Martin. Uraho nawe Deo bari bwegure.
Ego ndi hano Frederic, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza. Mwebwe mu gihugu cya Tanzania, muri Tanzania muri iki gihe?
Jengura mu gihugu cha Tanzania, aho nkorera ishirahamwe ry'iwanje entreprise privée ya communication icyo bita Kikora Media. Hanyuma ubu uye turiko turavugana sindi muri Tanzania, ubu ndi mu gihugu cy'Ububiligi.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero dutangure kuri wewe, mutubwire cyane cyane cyiyumvire cyo gufasha abarimyi b'Abarundi muri ubwo buryo. Mwagitanguye gute, cyabajemo gute?
Murakoze cyane, mubaza ikibazo cyiza cyane. Icyo kibazo mumbajije nicyo natwebwe twibajije, kubera umukuru w'igihugu ngira ngo muravyibuka yaratanze icyiyumviro cy'umuntu yovuga ati ni slogan. Yavuze ati n'ukuri ni byiza yuko umurundi wese ahari ashobora gufungura bihagije, hanyuma no mu mfuko hakaba amafaranga. Nibaza ko ku muntu uwo ari we wese ibyo ni ibintu byankenerwa cyane. Hanyuma rero twebwe nko muri diaspora tumaze kukumva iyo orientation y'umukuru w'igihugu, icyo cyiyumviro ciwe, twaciye twicara hamwe, twaragize komite, turavuga tuti none twebwe nk'abarundi kwiki cyumvira umukuru w'igihugu se barundi agitanze ni intererano nki twebwe twotanga kugira ngo iki cyumviro gishobore kuja mu ngiro niho rero twicara ica tuyumvira tuti mu kirundi ibibuze nire murabizi yuko ikirundi igihugu andikiratera imbere hari byinshi bibuze harabuze ibyerekeye bimwe by'abakerangendo bya turisme bya transport n'ibiki n'ibiki mugabo turavuga tuti iki cyumviro cyo gufungura bihagije kiraba uburimyi twebwe rero uburimyi twoterera iki kugira ngo umurundi wese ahari ashobore kuyimbura bikwiye hanyuma ashobore no kugurisha niho rero twiyumvira tuti kugira ngo uburimyi mu Burundi bushobore kudushika naho dushaka gushika aho umukuru w'igihugu ashaka ko abarundi bose bashika nuko burya buryo dukoresha bwo kurimisha isuka ya kera bwohinduka abarundi bose bakarimisha ubuhinga bwa none icyo twise mekanizasyo agricole
mu ntango mushyanahe deho bari bweguri mwari mwibaje ko mushobora gukoranya umutahe mukabushira hamwe kugira ngo nize mashine mushobora kuzironka mu Burundi.
Oya twebwe dusanzwe dukora mu bintu by'amaproje amahera ntituyashira imbere turabanza tukaraba ibyankenerwa hama tumaze kubona ibikenewe n'ibyo by'amafaranga bica biza mu nyuma kuko uwo n'umutahe tubuze mekanizasyon agricole bisigura kukeneye imashine zijya gukorayo none izo mashine uzozikuronka gute ni bwa buryo rero bucabuza urumva twaritaye turabanza turahanahana ibyiyumviro hama tuti none aha dushaka gushika tuzohashika gute niho rero icyumvizo cy'uburyo nacyo caza mugabo twebwe mu maproje ntitwiyumvira ngo dukeneye umuriyoni umwe cyanke zibiri tubanza kumenya kwanza ubwa mbere icyo dukenera gukoresha amafaranga ni giki.
Ego namwe Fabrice Amour Martin nishimwe mwabigenje gute kugira ngo mu mwakure abarundi hijya no hino kugira bitabe n'uyu mugambi baterere mwabigenje gute
urumva nkuko yarayivuze mugenzanje Dr. Deo icyari gihambaye cyari uko kumvisha uwo mugambi ko ari ingirakamaro umugambi rero wo kuzana ayo masuka abantu benshi nk'uko babizi ya kijyambere hari akazi hariho ibindi kuvuga amatarakiteri cyangwa amatingatinga bari bazi ashobora gukoreshwa mugabo kubera uburemere bwabyo ntibiba zimeze usanga dushobora gukora gusa mu biyaya ntidushobora kuja mu misozi rero ubu tuciye tubwira izo mashini ni imashini zishobora kuza ku misozi kategori zirininya ziraca ziruhurira rero ba bandi bahora barima harimo abavyeyi bacu bene wacu cyangwa inshuti kuko twese tubafise ibyo rero nibyo duce gukora ku mutima abantu amakavuga acavuga ati reka rero icyo kintu kibikorwa tukigiyemo kuko ni ikintu gifasha kandi kigiye guhindura ibintu kuko uraje n'iterambere iyo rija abantu bazoja mu bigwate nibyo na leta yifuza abo bari kubwira bashobore kuja mu bigwate amatongo asigariho arimwe ifuko arimwe mu buhinga bushasha bushobora gutuma umwimbu uduga umwimbu uduze ukazoshobora kuzana umutekekara utuma dushobora no gushora hanze icungira turashobora kuza kuko hanyuma ibyo rero nibyo bituma byerekana ishaka n'uburyo ubutwaye icyo ubwiye gukora ibyo rero byari birakora ku Barundi bene wacu ubuca muri aho muri madiaspora turagira ibintu byo gutoza kuko nuvuga cyitwa dushikije ku buryo bwa GoFundMe cyangwa twabahereza amakonti ya banki bashyirako hama abantu baritaba amamashini ya mbere ubu tuvugana ari Bujumbura ntabwo arashikirizwa amakoperative cyangwa ibindi bwafite aho gukora bwayo yamaze gushika i Bujumbura amaze kuva muri iyi minsi hariho n'iyindi nuvuga yindi ngira kabiri kuko ni proje ngomba ko n'ikintu ni nka proje cyangwa ikigo kizobandanya
ego ni shimwe mwihweje igihe mwatangura kugira cyo cyumviro n'igihe mwafashe kugira ngo mutoze amafaranga mukoranye umutaye kugurizo mashine n'igihe rero izo mashine zishike mu Burundi icyo gihe kingana iki
umugambi gutanguye kuvuga ngo gutoza nibaze yuko no kuwukorera kuko icyizere kimaze gusa n'igihiye byaba byatanguye kuba nko mu kwezi kw'icyenda guheze ariko ikibazo twagize gikomeye kitatuvuye ko ntabwo turaje gutoza amafaranga kuko abantu bari bitanze kandi urabona yuko bitabye n'umutima wose turaronka bimwe abantu twagiye hamwe ariko twagize ikibazo c'imeri kwera abamashini yabavuye hanze kugira ashobore gushika uno munsi undi ibintu byabaye muri kajya gace hahora hacaho amato avuye ajya mu kiyeko cy'abana abo tunavuga byaciye nizo zadutebeje ariko mu mashini yari afite kandi imana ishimwe umuntu wumva bakica bifata inzira yindi bikagenda guca ariya hepfo bigenda muri za ziri
ego tugarutse kuri mwebwe namwe Dr Deo bari bwegureye izo mashini zarashitse nk'uko mwitubwiye mufise umugambi kuzitanga ryari nibandi bazozironka muzosabi abazozironka hari ibintu bateza kwa kwija
murakoze cyane ego cyane abazozironka barafite ibyo bazoba bakwije ico mwumenya nuko murazi ko abarundi ari imiliyoni zirenga 10-12 z'abarundi twebwe twazanye imashini 20 gusa izo miliyoni 10-12 z'abarundi bose murazi ko abare ko arabarimye izo 20 nizo bakwira n'ukuvuga rero yuko turafise ibigezo canke ingero tuzorabira ko kugira ngo dutange izo mashini izo ngero nazo nizihe no kuraba amakoperative asanzwe akora neza kuko izi mashini tuzizanye nk'akarorero kugira ngo abarundi barabe ingene zikora hanyuma baze bazigire ko bazimenyere bisigura rero yuko izi mashine tuzishikiriza abantu abarundi benshi basanzwe bazi amakoperative murabizi yuko abarundi benshi basanzwe ubuye bahurikiye mu makoperative ariho abakorera ugaca usanga koperative imwe irimo abantu barenga igihumbi ibihumbi bibiri cyangwa barenga nuvuga yuko imashini imwe uyishize muri koperative haba hari abantu barenga ibihumbi bingahe bayibonye hama bajya abantu ibihumbi bingahe umwe wese agaca agenda ashikana ubutumwa ahaherereye icyo nicyo cyumviro cy'iwacu twashaka gushika ko cyane cyane kugira ngo imashini abantu bashobore kuzibona urumva rero ikigezo cya mbere ni ukuba ari koperative y'akarorero izo koperative nazo ukuntu tuzozicagura twebwe dukorana n'inzego z'igihugu murabona twebwe muri diaspora ntituri mu gihugu ariko abo dukorana mu gihugu bo bizo ayo makoperative barayazi hanyuma ikindi kibazo mwabajije muti mbega izo mashine zizotangwa ryari nkuko mugenzi wanjye Fabrice yabishikirije izi mashine zizotangwa vuba cyane kumbure sinovuga nti ni tariki runaka ariko ni muri iyi minsi ya vuba cyane kuko twebwe icyo twifuza nuko izi mashine zitangura gukora vuba bishoboka kandi igihe zizoba zishikirizwa mu makoperative tuzobaha ubutumwa ko bazikoresha byihutirwa kugira ngo abantu babone ingene zikora mu maguru masha hanyuma dushobore gutera kandi kamo rero abarimyi bashobore kuzigura icyo twifuza yuko abarimyi babaza bati mbega izi mashine ziva hehe kuko nk'uko Fabrice yabivuze ni mashine ntondo zirima ku misozi udugana hariya ku misozi ni ibintu abarundi batamenyereye murabizi kuko nk'uko Fabrice yabivuze tumenyereye amatingatinga arima mu biyaya izi rero ni mashine ntondo umunyagihugu wari wese ashobora kwigurira hanyuma agashobora no kuyikoresha
mu kanya gato turaha ijambo abanywanyira ndiyo ijwi ry'Amerika ndabona Jean Claude Nizigimana arindiriye ku murongo ariko Fabrice nishimwe mutubwire majambo make cyane rwose mwatekanije uburyo bwo gukoresha izo mashini cyane kwigisha abanyagihugu ukuntu zikora
nije nyine naheje kwashikiriza mugenzi wanjye Dr Deo urumva tuko dukorana n'ubushikiranganji n'uvuga na leta kwanza tuko dukorana na leta yose hano ama ubushikiranganji bwijeje kuruta n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ibidukikije rero abo nabo bariko baragerageza kuraba batwereke izo koperative nibo tujya tuja hamwe kugira ngo dushobore kuraba duturere hamwe amakoperative meza akora ariyo twashobora kugendera ko tuzatanga akarorero nuko rero bizoheza bifata iyo nzira ariko turacari muri ibyo bizo byigwa byabyo wino minsi ya vuba musoheza ko tubashikiriza
tubiyutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umufasoni yakoresheje telefone ya Jean Claude Nizigimana muraho murakomeye alo muratwumva ndumva vuga mu kirundi muratwumva Reka turakugaruka ku mukanya reka duhe ijambo Nduwimana Innocent. Muraho Innocent muratumva? Ndabona na telefone ya Innocent itari kwirakora neza, gishobora kuba ari ikibazo gikomeye cyane rwose ku matelefoni mu Burundi. Ariko reka tugaruke kuri mwebwe Dr. Hadeu ari bwegure mutubwire kutuvuge kandi kuri izo mashine muherutse kurungika. Ni igikorwa gihambaye cyane rwose mushobora kuba mwarakoze. Nashaka ndico mutubwiye kuko ni mukorana n'ubushikiranganje kuvyereke cyane cyane nk'ukuriha amakori canke amafaranga ya douane yuko ibidandazwa vyinjiye mu Burundi musanzwe birariha amafaranga bita ya douane. Ivyo bintu mwabigenje gute? Mukorana n'ubushikiranganje bujejwe ivyinjira n'ibisohoka cyangwa ubushikiranganje bujejwe uburimyi?
Murakoze cyane. Nk'uko mwabitanguye ikiganiro catanguye tuvuga, ni uko uyu mugambi ni umugambi wa contribution w'intererano mu iterambere ry'Abarundi. Hanyuma nk'uko nababwiye, turakorana n'ubushikiranganji ndongozi z'igihugu, ubushikiranganji bwa mbere, ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi nk'uko Fabrice yabivuze. Hanyuma turakorana kandi nabo muri OBR bashinzwe kuraba ingene ibintu byinjira. Twebwe rero igihe twashikana izi mashine twari tuye aba bantu bose dukorana muti none ku uyu mugambi tuzanye ari umugambi wo guteza imbere igihugu, none amataxi azorihwa gute? Niho rero twaronka ubutumwa bwiza cyane kandi agomba gushikiriza abantu bose batwumviriza ko uyu mugambi twebwe amasuka twazanye nta mataxi twarishe, kandi tudobananya dusaba abantu dukorana ko n'amasuka azoza mu nyuma. Murabizi yuko abemera Imana bavuga bati dodora ku muryango bazokugururira. Tuguma dusaba kugira ngo ayandi masuka azoza hanyuma nanyene ntarihe taxi. Igikuru tukaba ari uko umurundi wese ashobora kuronka imashini izimbutse ashobora kugenda gakoresha, hanyuma gashobora gushobora kwikenura mu muryango mukoronga ibifungurwa bihagije, hanyuma agashobora no kugurisha. Hanyuma amaze kugurisha azocagaruka nawe nyene yibuke rero ya OBR arihe contribution arihe tax. Ngomba ntera nkoreshe na kano kajyo kugira ngo nshimire aba bantu bose mpere ku bushikiranganji bwa mbere, nkaza ku bushikiranganji bw'uburimyi, nkaza no muri OBR. Aba bantu bose badufashije kugira ngo umugambi ushoboke, cyane cyane kuri iki kintu cyo kuriha amataxi.
Mukanya turagaruka ku kiguzi cy'izo mashine, ariko reka tubanze duhe ijambo niyo Rukundo Marius. Muraho Marius, muratumva? Marius muratumva? Numva telefone ya Marius nayo nyene itari kwirakora. Reka tugaruke kuri mwebwe Fabrice Amour Martin Nishimwe. Tugarutse ku byo mwadushikirije mu kanya muvuga ko abo barimyi bazohava mu nyuma bagura ayo mamashine, ikiguzi cy'izo mashine kingana iki? Abarimyi basanzwe bazoba bahari
ikiguzi cy'imashini gushika kuri uno munsi ushoboye gushika ngashyira yari nk'amatani cyaba hafi y'ibihumbi imagine 10 n'angahe y'amadolari. Nico kiguzi aho tuba dushizemo imashini bashiramo nukugira dushoboye gushika ubishemo na transport n'ibindi.
Ni vyiza cane gose. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Reka tugaruke kuri telefone imufasoni yatwakwiye twumve ko hari muri iki gihe. Muraho, murakomeye? Ni Jean Claude Nizigimana canke ni umufasoni? Reka tuje kwa Niyo Rukundo Marius. Muraho Marius? Marius muraho? Ndabona na Marius telefone zisane ziriko ziragorana. Reka rero tugaruke kuri mwebwe Ndeo bari bwegure. Izo mashini muri iki gihe zashitse mu Burundi, hariho abarundi bo muri diaspora bazogenda kuzishikiriza?
ego cyane izo mashine nkuko nababariye twebwe turafite komite yateguye kino gikogwa twise project pilot hanyuma iyi komite rero tuzoturamwe bakeye kuko murabizi muri diaspora kumbure nk'ibyoroshye yuko twese tugira rimwe ariko bazoba bahari bazoja gufashanya nazanze ngo twababwira z'indongozi z'igihugu kugira ngo izi mashine zishobore gutangwa hanyuma nkuko nababariye ubutumwa cyane bukuru buzoshikirizwa bazokwakiriza imashini nuko bazitwara ntibaze kugicarana ngo zizohave zigwingu ingese zikore abanyagihugu bazibone bazihurumbire murabizi yuko izi mashini zakozwe n'abantu ariko murazi ko n'abantu twaremwe n'Imana hari igihe umuntu agwara ubutumwa nuko zobasaba yuko hagize ikintu cyononekara bakivuge hakiri kare zikora neza babivuge hakiri kare igikuru nuko umurundo wariwe wese ahari abona ko hari ikintu kiriko kirakogwa kandi tuze dushike kugihe umurundi wese yibaza ati mbega none jewe kugira ngo mbeho ni giki kintunze kandi cyotuma n'igihugu cungukira ku bikorwa ndiko ndakora murabona rero uburimyi buzu bwa mbere hanyuma nibaza yuko twijukiye uburimyi byose bizogenda neza cyane murakoze
Fabrice Amour Martin nishimwe mwa mwategekanije uburyo bwo gutwara mu Burundi ivyuma vyo guhindura mu gihe bipfuye nkuko ariko arabivuga nkuko umushinga ntahe Deo bari bwegure ariko arabivuga
mu vyigwa vyagiye bikora twagiye turakora mu vyigwa birimwo ariko uko mashini zarungitswe hagiye harungikwa ko n'utundi tuntu tw'iruhande tutugiye tumwe bashobora gukora bijanye bijanye n'isi yaho ko birakorera kuko urumva isi ziratandukanye ukurarima ahantu urimira imbo cyangwa mu kirimiro cyangwa uragane washobora gutanga isi zitandukanye nshe nshambe ngira kabiri nacu ni amamashini akomeye atushoka apa ngo n'ahandi bindi bita moto kwitse utuntu twinshi usanga bihuze na kujya kuvuga utwuma tw'ama moto yahuze n'ibindi ariko twarabyumvire kandi bizokorwa
Dr. Deo bari bwegure izo mashini zikoresha amazutu zikoresha esanse turazi ko muri iki gihe icyo ari ikibazo gihambaye cyane rwose mu Burundi izo byose mwarabitekanirije inyishu
ego twarabitekanirije inyishu icya mbere ni uko nk'uko mugenzi mzanje abivuze izi mashini n'amamoto kiritere nicyo kimwe n'amapikipiki musanzwe mubizi yuko ukunywa ukundi pikipiki inywa amalitiro makeya cyane izi moto kiritere nazo nyine zinywa ilitiro zibiri gusa hamugashobora kurima ahantu hanini cyane ihegitari zibiri pardon hanyuma urumva izi mashini rero zikoresha igitoro n'ibisanzwe hanyuma turazi yuko mu Burundi hari ikibazo cy'igitoro uye ariko nk'uko musanzwe mubizi nyakubahwa mu mpayiri jambo ntabwira budaca iki kibazo kirahari mugabo ejo buzoca izuba ryake igitoro kize ntibisigura yuko ubu uye ko igitoro kibuze duca duhagarika ibintu ngo turorere gushika igitoro kizoze oya twebwe turazi yuko uko buca uko bwira tuguma n'ibyizigiro yuko uyu munsi hasumbejo ejo rero igitoro kizoza ari cinshi cyane hanyuma tuzorima hanyuma abantu bimbure cyane ikibazo cy'igitoro nuvuga yuko ni kimwe mu bintu umuntu yofata yuko nk'umuntu ushobora kugwara gripe ukavuga uti nagwaye gripe cyangwa malaria ukaronka umuganga akakuvura ugakira hanyuma ejo nahijya ejo ubuzima bukabandanya murakoze cyane
murakoze muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Vital ni jimbere témoin muraho
ego
muri hega Vital ni jimbere
ndi hano mu nkambi ya Nduta
mu nkambi ya Nduta muri Tanzania nivyo
ego
murafite ikibazo murafite ikimubwira turi kumwe n'abashinga nahe babiri ariko bavuga ku mugambi guha abarundi b'abarimyi ubushobozi bwo kurima bakoresheje imashini duga ku ijambo ikibazo kimvuye
kibazo sinacyumvise
turi kumwe n'abarundi babiri ba fasha umugambi y'ukurunga ikimashine zo kurima mu Burundi kugira ngo bazihe abanyagihugu baruhuke bareke kurimisha amasuka nashaka kubaza niba mufise icyumviro cyanjye ikibazo
ego cyumviro no kera nuko umugambi y'ubira rifawa kubera ko uzoshobora gusahiriza abarundi bose kwimbura usa ikindi kibazo no shobora kubaza nuko ayo mashini sinamenye ko arayo kurima ko ariyo mwayo kurima nayo kuvomera kuko urabona ko mu Burundi rimwe na rimwe indagurika zibi ashobora guhinduka ugasanga umuntu yakoreye ubu
murakoze
aba yabuze inzira yo kubivomera
murakoze ikibazo mushikirije n'ikibazo gihambaye cyane rwose mu nshiga ntahe deo bari bwegure amamashini n'ikintu kimwe hanyuma nkuko umushiga ntahe Vitale n'inji mbere itemo abivuze kuvomera n'ibintu navyo nyene mutekanya kuko nkuko mubizi hariho ihindaguruka ry'ibihe hariho gihe cyari cyo gutera gihe n'imvura itabanyishi nkuko byari kera ivyo bintu murabitekanije
murakoze cyane kandi nagomba nshimire umuntu abaza ico kibazo abagize ikibazo cyumvikana cyane inyishu no muhaniyi twebwe umurimyi ameze nk'umubyeyi niko baca umugani mu Kirundi umubyeyi rero nawe iyo yibarutse umwana hariho ibintu mutegekaniriza ukavuga umwana azofungura azokwambara azoja ku ishuri tumiye kuri proje yacu rero y'uburimyi umurimyi wari we wese arazi ko ikibazo cy'umurimyi atari kibazo cyo kuvomera gusa hari ibibazo byinshi mu burimyi hariho kuvomera hariho kuronka imbuto za kijambere hariho kwimbura hanyuma ukagiraho wimburira uko urashobora kurima ibintu bipfa ndabahakarwe nk'umuntu arima itomati inyanya canke ukavuga uti naho nibidapfa bashaka nk'ibiharage canke ibigori bidapfa n'ingoga mugabo ukavuga uti nimbuye jewe ico narondera gufungura mugabo ndondera n'amafaranga ukavuga uti none amafaranga aboneka gute isoko yoyo mbega izoboneka gute ibyo nibibazo rero umurimyi ashira ku rutonde akabyiga neza kugira ngo umugambi wiwe ushobore kugenda neza twebwe rero iproje nkuko tuyizanye hari ikibazo mwabaje mugenzange mbega muti mbega hariho ibintu byo kwigisha abantu ibiki n'ibiki ibyo byose birimo kandi ibyo byose bimwe no mu bintu tuzosaba abarundi kugira ngo umuntu wese yijukiye uwo mugambi amenye ko ariko akora umugambi w'iterambere giye iyo uri gukora umugambi w'iterambere hari ibibazo wibaza uti mbega none kujya mwabajije muti mbega imashini ni yapfa bizogenda gute mbega jewe ko ndiko ndimira ku musozi ahantu ku musozi nkaba ntari hafi y'isoko nzoheza kuvomera gute ibyo rero ni ibibazo umuntu aca yiga wenyine ubwiwe akwirikije n'ahari ndabaha akarorero umuntu ari hafi y'ikiyaga cya Rusizi arashobora kugomera amazi agashobora kuvomera umuceri wiwe umuntu ari hafi ya Ruvubu canke Kanyaru canke Ruvyonza canke Mubarazi murabona twese aho tuba ntitwegereye inzuzi ariko urya ari mu kiyaya akaba ari mu mwaba ahantu hegereye inzuzi arashobora kuvomera bimworoheye ariko hakaba n'umuntu avuga ati jewe aya mazi naraguze imashini mugakugira ngo nshobore kuvomera bizonsaba yuko niyunga n'ababanyi kugira ngo bampe inzira ndahacishe njishe umuvo mu matongo yabo kugira nshobore kuzana amazi ashike mu itongo iwanyu nshobore kuvomera ibyo nibica bijya muri abantu bazokwiyunga bashyira amatongo hamwe bashobore kurimira hamwe no kuvuga ngo iyi proje tuyizanye tumaze kuyijukira hariho n'ibindi bintu mwashaka no kwiyumvira kumbura umuntu atoba yari yumviriye mugabo bica biza kubera igikorwa kiriko kirakoreka nagomba rero ndamuhumurize uyu muntu yabajije iki kibazo ko ibibazo byose bizotorerwa inyishu kandi nkuko nababwiye na twebwe hari ibyo twiyumviriye kandi bimwe bimwe twarabitoreye inyishu n'izi ndabahaye nti kuvomera birimwo mu bintu umuntu azo kwiyumvira kurondera imbuto nziza birimo umuntu abyo mu byo umuntu azo kwiyumvira
yego nduga ama projet menshi yego
yego ni kuvuga ni proje Mutama Frederic ni proje izotuma cyane cyane ugwaruka rushobora kuronga ibikorwa rukora murabizi yuko mu Burundi amashuri turayafi ariko hari abanyeshuri abana bacu baheza amashuri ugasanga umuntu yawuza kati iyi proje rero izokorana na bose ubuzibu zoboneka amahera zoboneka tuzofungura bimwe bihagije igihugu cyacu n'ukuri kidohinduka kidohinduka paradiso niko no bivuga
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hijwe rya Amerika turi kumwe na Claude Ndagijimana muraho
muraho
muri hega Claude
bo twaturi mu kibito cya Rugombo
ni byiza cyane rwose ikibazo cy'imviro
bo ikibazo no mubaza ni kigikurikira nibwo tubishikiyemo byatanguye kare twumvise ngo ni proje igomba kuzana amamashini hino mu Burundi
yego
mu byerekeye uburimyi twashaka kubaza mbega iyo proje mu gwaruka izodufasha iki kabiri izokorera mu ntara zose z'igihugu
hari ikindi kibazo
bo ikindi kibazo ni cy'uko twobaza ati mbega hazobahemerewe kurimwa ibiki mbega izo mashini zizosubizwa canke ni nk'ubufasha bwo mu gwaruka canke mu sinzi ko nobivuga sindabitabura neza
murakoze Claude ibibazo byiza reka tutangurire kuri Fabrice Amour Martin nishimwe agica bivuze ko afata ikibazo cya mbere docteur Habari Bwegure afata cya kabiri
nk'uko twatwana twishikiriza kare nagira manze na mu n'umusubiramo ndibaza kubera bivuze ko kuri hagati nibyo yuko iyi proje ariyo novuga proje shule ibintu turiko turagerageza gukorana n'ubushikiranganji twakorana n'ubushikiranganji ujejwe ibidukikije hamwe n'uburimyi rero izo mashini nk'uko twumvikanye izo tuza kuja ahantu hose izo kuyagira mu ma kwa twagiye turaba uko twovuga iyo twita uradibice tukavuga yuko uzogenda mu bice byose by'igihugu wapfa imbu uragane Kirimiro Uyenzi n'ibindi ariko turabona yuko bizofata intara zose noneho urana umugambi mushasha wa leta nuko umuntu aba azobaho novuga intara zitanu ariko intara zose zizoshikirwa zizogabukwa amakoperative ari abahantu hose kuko dukeneye kuraba ko izo mashini ko zikora n'ubuhinga zishobora gukenera bitandukanye n'ibice ziko zirakoreramo kimwe ko noheza ndamubwira ku byerekeye izo mashini ko zizosanzakora hose
ego ikibazo cya kabiri
murakoze cyane Mutama Frederic uyo muntu jewe namwumvirije yabaze ibibazo bine ikibazo cya mbere yabaze ati mbega iyi proje izofasha iki ugwaruka ikibazo cya kabiri mugenzi wanjye Fabric araheze kucishura yabaze ati mbega izi proje zizokora mu gihugu cyose ikibazo cyiwe cya gatatu yabaze ati mbega hazorimwa ibiki hanyuma ikibazo cyiwe cya kane yabaze ati mbega izi mashini zizosubizwa cyanke nizagusa nagomba tuyage n'uyu mu yabajije uniyo muntu yabajije ikibazo mbanza kumushimira ko intererano yiwe ari nziza cyane icambere mbega iyi proje izofasha iki ugwaruka niyaba yakwirikiranye uko twari ko turayaga nasiguye ukuntu iyi proje ishitse hazokurugurwa imiryango myinshi cyane hazocatangura iyindi migambi myinshi ivuye ku kuntu iyo proje izokora nabahaya karorero umurimyi ararimye mugabo arimiye mu kibitoki aho uyo yabaje ikibazo ari mugabo uyo yarimye mu kibitoki nta buryo afite bwo gutwara umwimbo wiwe ibujumbura wa musesekara twavuga abajene bazoshobora gutanguza imigambi yo gutwara abantu n'ibintu cyangwa transport batwara ibintu babikura mu Rugombo cyangwa mu kibitoki hari hose bajana iya masokari iyo ni domaine ya transport hanyuma mu kurima twavuze ko iyi mashini irarima ariko heze kurima hariho kwimbura izi mashini ntizimbura ntiturashika kuri ubwo rugero ko kuzana imashini nini nini zimbura ariko hageze kwimbura umurimyi umwe yakoresha ya mashini azokenera guha akazi abantu baza kumufasha kwimbura ni ukuvuga abajene rero umujene uwo ari we wese azoba ashaka gukora ibikorwa umujene atari kinebwe munyumve neza mwe mwabagira ikibazo uri umujene ukavuga uti ni ukuri je ngoma niteze imbere ukavuga uti mutahe wanjye Imana yampaye ni umutwe ubwenge amaboko n'amaguru ushatse kubikoresha neza muri iyi proje harimo uburyo bwinshi cyane. Nje ku kibazo cya gatatu, muti hazori mwibike ku cya kabiri mugenzi wanjye yacishuye. Umurimyi ntibazocagura, agacagura aravye ibyo akeneye akavuga ati jewe kugira ngo nonke amafaranga akwiye reka ndima amavoka. Murabizi nk'igitega baranima amavoka cyane kandi amavoka arimbuka neza akajahari agashogwa mu masoko mpuzamakungu. Umurimyi ntibazocagura ati reka ndima amavoka arafise isoko. Umurimyi ntibazocagura ati reka ndima inyanya ngende zishora Bujumbura mu mahoteli. Umurimyi ntibazovuga ati reka ndime ingano canke ndime ibigori kuko ibigori biramfasha gutegura ibiribwa by'ibikoko nk'abantu batunga inkoko canke iki barakenera kugura ujya mwimbu bavuye mu burimyi. Urumva rero umurimyi ntibazocagura, twebwe ntituje kuvuga ngo rimi bi canke oya kuko intara umuntu niwaba intara umuntu abamwe niwaba yizi nibazi ibintu byimbukira. Muramba bari yambaye muremure cyane ariko nje ku kibazo cya gatatu.
Yego, uvunagura amajambo.
Yego, canke ngeze ngaha.
Oya, mwishure ku kibazo cya ariko uvunagura amajambo.
Reka mvunagure, yabaje ati mbega izi mashine zizosubizwa. Inyishu ni oya, izi mashine ntizizosubizwa. Izi mashine zaguzwe n'abantu bo muri diaspora bitanze bati tuzane imashine z'akarorero abarundi bazirabireko. Nicyo gituma twavuze tuti tuzoziha abantu bo mu makoperative kugira ngo umuntu wese afise ibibazo azegera zibone hanyuma haje kubona ingene zikora ace afata disijya ati jewe ndakeneye imashini kuri miwanje ace nawe ayigura. Murakoze.
Murakoze tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio hejuru ya Amerika. Turafise umwe mu Barundi bari mu nzego za diaspora duhaye nimero kugira ngo tumuhamagare agire icyo aterera. Turi kumwe na Diomede Misigaro akaba ari n'icegera cy'umukuru w'urwego ruyobora diaspora akaba ari muri leta ya Tennessee aho ni muri Nashville mu gisagara cya Nashville. Diomede Misigaro, muraho, murakomeye.
Yego, turaho Frederic. Mwaramutse, nashaka kubaramutsa ndamutsa nabo ariko batwumviriza.
Murafise icyo muterera ku byo bagenzi bawe mukorana musanga ishyirahamwe bariko barashikiriza?
Abo bagenzi dukorana nashaka gutangura kubashimira kuko bariko batanga umuco ku gikorwa cy'iteka twakoreye hamwe twese. Burya Frederic, nk'uko umuntu abivuga, ubwenge burarahugwa, nicyo tubereye hanze. Turamaze kubona ko ngaha turi izo mashine zirakoreshwa hose. Abo bita nkangaha babita ngo farmers, ni ukuvuga aborozi, abarimyi n'aborozi, nizo mashine zikora. Nk'uko babisiguye gatoya, Uburundi abantu turiko turaba benshi, tudahinduye bizotugora. Kandi dusanga umengo abagaburira abarundi bose n'abari mambugiya ku misozi naho niyasuka ya kera, ugasanga kandi vuna kandi irusha. Rero twiyumviye kuri cyumviro bari bayivuze muri ababari abasubiramo ko dukwiriye kugabanya ibikorwa tuha ababyeyi bacu n'ayasuka ya kera, tugakoresha imashine ishobora kurima hanini kandi yimbura vuba. Nkaba rero ndabashimye kubyo bavuze, nongera ko kandi kurya imashine tumaze kuzigura imbere yo kutuzipakira twaragiye kuzipima, twazipimye ku ivu ry'ibumba, turibaza ko ari ryo mfurisa n'irigumye cyane zirakora. Ikindi cya kabiri, izi mashini tuzanye ni ya mashini rima, uri kugenda imbere ushobora kandi ukuri mugarutse iyo ndiri gurakata, hari akantu hariyo manivere ukora ko yasuka ikarima isubira inyuma. Muri make rero ni uko iki kintu ushobora kubwira haba impinduka, nicyo tuba twabyise ko ari proje pilote, iproje kurabirako kugira ngo abarundi duhindure uko twame dukora, kubera tubandanije kuriya tugora kugaburire abarundi bose. Nawe rero nshaka kubashimira n'abitanze cyane kugira ngo icyo gikorwa gicoboke. Mugira ngashimira kandi n'abategetsi badufashe mu mugongo kugira ngo ibyo byose bibe. Amasuka rero ngubu turavugana yarageze Bujumbura, turi mu kwihweza ukuntu twashobora kuyashyikiriza amakoperative zokorana na minisiteri y'uburimyi kugira ngo tumvikane ku makoperative azikoresha hanyuma ibizovamwo amarezulta no vuga ibizovamwo mu kurima byo kuntu bazariko barakora izo dutuma tunabandanya twitura abarundi bari hanze kuko bwa mbere no vuga ko ababyitabiye bararenga 180 nabandi ariko zimaze gushika zitanguye akazi turazi ko benshi abarundi bazoba benshi bazokurikirana
murakoze cyane rwose ku vyimvira mushikirije amashyaka na Diomede Misigaro na gomba ngaruka kwa docteur bari bwegure ndamaze ikibazo cerekeye ayo mamashine nyine mwavuze ko ari 200 muravuga ko muzobashikiriza amakoperative akora neza muravuga kandi ko abarimyi bazohava baraba ukuntu biyungunganya nabo bakagura ayandi mashine nkuko mwabivuze igiciro cy'izo mashine si gito cyane rwose uburyo bukaba ari buto cyane rwose cyane cyane ku barundi babarimyi hari icyumviro cy'uko muzobandanya mugashikira abarundi baba hanze bakabandanya baterera kugira ngo icyo kiguzi benshi badashoboye bashobore kuronka imashine naho batoronka uburyo bwo kuzigura
murakoze cyane mubajije ikibazo ciza ariko kumbure kitoroshe kuko musanzwe nkuko mubivuze musanzwe muzi uburyo bw'abarundi ingene bumeze nkuko mugenzanje Fabrice yabivuze igiciro cy'iyi mashine ni hagati y'amadolari 900 cyangwa 1000 ushize mu mahera y'amarundi murambabarira ushize mu mahera y'amarundi na mahera ashika 5 million cyangwa 6 million million 5 cyangwa 6 million sabarundi benshi bashoboye kuyaronga ariko umuntu ntiyovuga yuko abarundi bose arabakene nkuko natanguye mvuga ntitwiteze yuko zijya 12 million z'abantu bose bazoca baguriza imashine rimwe oya twe twiteze yuko hazobaho bajya abarundi bafise uburyo bajya ba mbere bazovuga bati imashine twazishimye reka tuzigure gutyo gutyo buhoro buhoro mu kirundi ngo ntavuka rimwe ace yuzura ingobyi mugabo igikuru nishaka umurundi avuze ati je w'imashine nayibonye nayishimye ndayishaka azo kwipanga buhoro buhoro hanyuma hariho n'ibyiyumviro by'ukwegereza abanyagihugu begere amabanki umuntu ashobora kuvuga ati jewe mpimira itongo ryanje ringana gutya ni hegitari 2 cyangwa 3 muraba igiciro cyaryo hanyuma nze muri banki mu mpideni kugira ngo nzoshobore kuririha buhoro buhoro nimbuye ibyo ni ibintu bishoboka n'ubwo rero yuko ntitwiteze ko abarundi bose bagurira amamashine rimwe mugabo tuzobana yadutanga inyigisho kugira ngo bajya babishoboye ba mbere bashobore kuzigura n'abandi buhoro buhoro bagende bazigura buke buke hanyuma turiteze yuko mu myaka itari myinshi cyane umurundi wese ahari azoba yaronse imashini hanyuma icyo nokongera ko nakamu gato ingoma ntere abarundi nuko umutahe wa mbere umuntu afise nizijya nguvu imana yaguhaye ni umutwe wo kwiyumvira urashobora kuba ayo mahera utayafise mugabo ukavuga uti uyu munsi ngomba mpaguruke nje gukorera bajya abantu bafise uburyo bampembe hanyuma inyuma y'igihe kinaka nanjye nzobe niyonka imashini y'iwanje turatega kandi kuzana izindi mashini oya
reka icyo kibazo reka umushyira na Fabrice Amour Martin nawe nyine acishure n'icyo kibazo nashaka kumubaza mwavuze ko imashini ari 200 mwavuze ko abarundi batanze intererano bashika 80 tukaba tuzi ko abarundi baba muri diaspora ari benshi cyane gose mwaba mufise umugambi gusubira kwegera abarundi baba mu mahanga muri iki gihe harugwa mu miliyoni kugira ngo borohereze abanyagihugu
nkuko twame twishikiriza kuva kare twitangura nicyoko uyu mugambi twa twashikirije benshi hariho benshi bamaze kutwandiye hamwe hama akaba ariho ayo masuka ya mbere ngiye ngo uyu ni umugambi ishuri kuko turaba kunzo mashini zizokora tukaraba ku bizogenda kandi turafite icyizere yuko nkuko eleza nzayizize iyo medishari nsigaro baragerageje barabonye ko dushobora kurima ahantu hakomeye tukwanga rero ni burundu ariko rero ukuntu bizokwikira n'ubu turiko turavugana hari abantu benshi bamaze gutanga icifuzo bamaze no kuvuga yuko no gushikiriza ko botanga amafaranga yabo n'abari baratanguye gusa twari twakatiye kuri izo 200 kugira izo za mbere zaba zishike
zigendere muri ico gikorwa ca mbere ariko nikurikirana uvuga ari deuxième law cyane zizokurikira abantu bariteguye kandi mu kimaro kwisi wana cyane cyane ico nari namye mperaho cyane bose nashimikira ko nuko ico kintu ari kintu gishasha muvuga yuko yoba ari nka projet révolutionnaire ikintu gituma imyumvire y'abantu cyangwa ibikorwa bikorwa bigahinduka kuko uno munsi mu kurima abantu bose bakoresha iryasuka n'iby'iryasuka ni nziza yaratutumye itugaburira turabaho yadukuza gushitana uno munsi abandi bacaye kwayikoresha kandi yacafite akamaro urabo tuko dushaka haje ikintu gishasha gishobora gutuma umwimbu uba mwiza n'abandi bari kwagira mu ry'amanya baja kurima bakora ikindi nabyo yari yarabasigurira mugenzi wanjye Dr. Deo yuko bizozana n'akandi kazi kandi k'iruhande abantu bariteguye rero kubikora kandi urabona yuko ari ibintu bishobora kuzobandana hanyuma nk'abaha akarorero gatoni kuko nakamoteri gatoni sinofuka twofata nk'ibyerekeye mu buryo bwo kwiyunguruza kera hariho abantu barafata amavisa abantu barafata ikinga hanyuma haraza ikintu cy'imoto itamyeho imyaka yose n'iby'imoto umuntu wese niyo yigurira mugabo urabona yuko uno munsi imoto yakwiragiye mu gihugu cyose ahantu hose zashoboye gushika ntihabuze umwe cyangwa babiri nk'uko deba yavuze bashoboye kuyungunganya
no gukurikira ukuntu iterambere ibandanya no gukurikirana iterambere muri rusange no gukurikirana iterambere kera bakoresha amasuka yo mu Kirundi ubu hariho imashini zirima no gukurikira ukuntu mu bihugu biteye imbere urimye ufatwa uburimye ukuntu ibikorwa byo kurima birangurwa
cyane rwose nk'uko nyine turabiye twe ko tundi twaba muri diaspora twarabiye uburimye bukorwa bukorwa hanze ibihugu byose turimo turabona yuko icyahinduka nyine navuze z'amatsinda atsinda ashobora kuyakoresha mu bindi byinshi biteye imbere umugabo ni kubera nabo bafite ibiyaya cyangwa se ari ibiyaya birebire ugasanga ibihugu ari binini yakuruta ibihugu bito n'imisozi amashini rero niko twarabiye ko turabi n'ibindi bihugu bimwe byo muri afurika byagerageje kubikora karakora cyane rwose ahantu hose kandi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Desire Nshimirimana muri aho Desire muri aho muratwumva
turabumva
muri hehe ga Desire muherereye
Ndi mu cyankuru
ni byiza cyane rwose urafite ikibazo urafite icyumviro turi ko tuvuga ku buhinga bushasha bwo kurima imashine abarundi barungitse zofasha abarundi kurima kijambere ndivuga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
no kuvuga ko izo mashini barungitse natwe tuba twibereye ahantu mu misozi tubyumva ku matwi
begome ubu biracari amakuru kuko ntibarazitanga ariko bazotangwa kuzitanga vuba kandi bazozitanga mu mashirahamwe atandukanye mu ntara zitandukanye
ego
ari ikintu kibazo wari ufite
kibazo nari mfise no bata izo mashini nizijya taragiteri dusanzwe tubona cyane n'izindi dusanzwe zikozwe ku buhinga bwa none atari zijya aye zirima kujya dusanzwe tubona
Deo bari bwegure
urakoze cyane wowe bazije ikibazo izi mashine tuzanye si tractor oya novuga ko ari abana ba tractor ni mashine ntoyi wowe wabuze kuba mu misozi hariya mu cankuzo mu buseruko bw'igihugu ni mashine uzodugana ukayishikana ahuba kuko ngira ngo ko wabuze kuba ku misozi urabi usanzwe ubizi yuko tractor atari imashini ushobora kuzana ku misozi kuko iremereye kandi kira noneho itagite no kuzimbira zinge ibigoma miliyoni menshi cyane ariko iyi ni mashini na wewe wipanze ugakoresha uburyo usanzwe ufite ngaho oye uzogura mu minsi mikeyi cyane mu Kirundi bavuga ngo ahari ishaka n'imifuka irishikanura ni ukuvuga yuko wipanze neza nta kintu na kimwe kizokunanira imashini rero si tracteur yitwa motocultureur ni imashini ntoyirima yo mu bwoko bw'amapikipiki tumenyereye amapikipiki afite amapine abiri tubwira ko twiruka ngira ngo nizumenyereye niko wayiguze ariko nizi ni nka kujya ku ipikipiki mugabo zozo zikaba zikora iby'uburimyi
Dr. Babwe Guritu Kirikuwe mushaka kubwira bariko batega amatwi niba izo mashine zishobora gukora haba ku misozi canke mu biyaya zirashobora kurima aho hose.
Ego cyane mu bisanzwe abantu batanguye kuzana amatraktere, urabona kuzana traktere bivana n'uburyo umuntu abafise, hanyuma nk'uko mugenzi wacu Mutamadio Media bivuze, imbere yuko izi mashine ziza zaragerageje hariya muri Amerika kandi zigeragerezwa ku isi y'ibumba, ni ukuvuga ko izi mashine nta na hamwe zimiriwe, haba mu kiyaya zirarima, haba ku misozi zirarima. Akazi ako zirengeje traktere rero nuko yoyo ushobora kuyidugana ukajyana hariya ku misozi ukayirimishayo, traktere idashobora gushikayo. Uko niko nobivuga. Murakoze
Fabrice Amour Martin nishimwe mwavuze ko utwo tumashine tugwa amafaranga atari make, cyane cyane kiguzi gishobora kuba gihenda ku umuntu yihweje uburyo abarundi bafise mu ishyirahamwe diaspora ry'abarundi. Muba mufise umugambi wo kwegera abagira neza mu bihugu murimwo, cyane cyane abarimyi bashobora kuba bafise aho bikora bagafasha abandi barimyi batunzwe n'umwuga?
Umugambi uwo wakora ko mu bisanzwe kuruta abandi ubwo kurondera abandi barimo ngahantu, cya mbere ni uko yari umugambi wacu wo muri diaspora dusangiye hagati yacu twe barundi, tukavuga ati hari ikintu dushaka gufasha nk'uko yari yagishikirije uburenganzira bweho, avuga ati hari icivugo cavuga yuko umuntu wose uronka ico urya n'umufuka n'amafaranga washijwe mukuru n'inshi wari mukuru w'igihugu. Rero ibyo twabikoze twitaga kukama nk'abarundi kandi nk'uko nabivuze dufise ababyeyi bamwe muri twebwe bashaka mu rugo umwe hari yanye tufiseyo indimo baratukora tugakora n'abandi cyangwa bakarima. Rero nicole cya mbere nibaza yuko imashini umugambi uzokomera kuruta ahubwo umurundi wese abaye cyangwa akakorera amahanga yibutse imuhira akagura akamashini akagurira ababyeyi cyangwa ibintu wabo, niyo ntumbero nyamukuru. Ibisigaye naho mu nyuma tuzoheza turabe irindi poshwe mikora ngabo nuko yari ipana
mumeze muri kamura bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Benjamin Ibukimana. Muri aho
na mahoro sana
na mahoro muri hega Benjamin
Ibururi niwe duherereye Ibururi kumuza mukuru
bw'intara. Ni byiza cyane rwose, murumva neza iradiyo Ijwi rya Amerika Ibururi?
Ego nashikayo.
Ni byiza cyane. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Ego ko mugambi wa mashine yo kurima niko muranyumva?
Duga ku ijambo turakumva.
Ego nabo ndavuga nti none izo mashini bazozi abene gihugu cyanke bazozi abantu bari mu mashyirahamwe ajya nayijya yo kurima kijyambere,
hari ikindi kibazo mufite?
Aya, ikintu dufise uretse kubashimira.
Yego, ni byiza cyane rwose Benjamin Ibukimana. Icyo kibazo bari bagiciye hirya no hino, ariko ko mukiri kuri telefone reka dusabe umushenahe Deo bari bwegure gusubiriremo.
Yego,
Benja murakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza cyane. Mbega izi mashine zizohabwa abandi, zizohabwa abantu bigenga cyangwa zizohabwa amashyirahamwe? Inyishu nuko izi mashine zizohabwa amashyirahamwe, kuko nk'uko nababariye izi mashine twazanye imashine nkeyi, igikuru kikaba ari uko umuntu uwo ari we ashobora kuziraba akabona ingene zikora hanyuma agashobora kuzigurira. Nibaza ko nishyuye ikibazo cyanyu, hanyuma ngaruke ku kibazo mwari mwabagije mugenzi wanjye muti mbega hari hakama mutera abarundi kugira ngo haboneke imashine nyinshi zo gufasha abarundi, niko mwari mwabagije? Nagomba ngira icyo nterereye kuri kino kibazo. Icyambere, twebwe nk'aba diaspora twifuza yuko izi mashine zibanza zishika zigakora, zimaze gukora tuzotera kamo umudiaspora ahari wese. Murabizi yuko aba diaspora iyo twavuye mu gihugu turafise imiryango, turafise bene wacu, bavuga bati mbega none mwebwe muri hiyo ko mwagurutse nka ka kanyoni mukashikiyo bweze mudufashiki, aho kumurungikira amafaranga utigenda ugura kamusere cyanki iki, murungikira imashini ako nakamushwa ka mbere tuzotera ba diaspora ariko se ba diaspora gusa tuzokatera n'umurundi wari we wese abonashobora afise uburyo ashobora kuvuga ati na jewe hari iwacu ndabona ko iterambere rikenewe reka nza ni machine abantu bazirimishe hanyuma bashobore kwiteza imbere icyo ni cyambere icaka bino shikiriza barundi nuko musanzwe mubizi Mutama Frederic nuko abarundi nabantu bama bihagateka mu kirundi bavuga ngo amazi masabano amarinjiro niko bavuga
amazi masabano nta umugani nta ubuze neza amazi masabano nta marinjiro
amazi masabano nta marinjiro niko bavuga ni mu kirundi
yego
hanyuma rero abarundi abantu bamenyereye gusabiriza ngo ndaroreye nzoro nk'imashine ije gutyo oya abarundi n'abantu barya bakaravye abantu bihagateka imashine warayiguriye rero ukayishikana mu rugo bagateka uti jewe mu rugo iwanje naraguze imashine niko kamo dutera abarundi hanyuma muri uko gukorana twese turi hamwe twatahuye twese icyo twifuza ko uburimyi mu Burundi butangura gukoresha ubuhinga bwa none umwe wese azoguma arondera ku ruhande aherereye nkajewe nk'umudiaspora ndonse uburyo nzogira akantu nzanye muri famiye iwacu uwundi nawe dutera kamu gutyo gutyo namwebwe mbere ko musanzwe muri ibi byuma byo gutangaza amakuru mudufashe gutangaza kugira ngo abantu bashobore guhurumbira umugambi hama nitwagira imana tukaronka abagira neza bavuga bati bijya kijya kintu mwatanguye iwanyu ni cyiza cyane reka natwebwe tugira icyo tutereremo aho tuzaza dushimira imana mugabo mu mugambi dutanguye twebwe ibyo sivyo twiteze cyane ariko bishitse bizoba ari byiza cyane akamureho nte yabarundi nuko umwe wese yitunganya abanze bo n'izi mashini ingene zikora hanyuma avuga ati jewe mbonye ingene zikora nukuri nanjye ndagiye kurondera imashini yanjye hanyuma akama ku ba diaspora gurira gurire amamashini abantu banyu hanyuma vakanse zigeze kujya uburuhuko bugeze muze murasimbira muhira muraba zijya mashini mwarungitse ingene ziriko zirakora murakoze
reka duhe n'ijambo rya nyuma umushinahe Fabrice Amoureux Martin nawe nyine agica shikirije
Twaka tuanze kwanza tuwashimiye kuri kano kajya baduhaye muri kiganiro hanyuma twumvira ati tubandanya ibikorwa abo turi kumwe cyane cyane twatanguranye guhana kubandanya ingufu za zindi kuko dushobore kuzoshobora guhuriza benshi kuruta kandi n'akajyo keza ko ushobora kuronka kugarura ikintu twoshika mu iterambere ry'igihugu kuko nk'uko twabivuze iterambere ry'igihugu rihagaze kuri iki nari navuze akantu navuze sindakagaruka ko muntu ima ariko nshaka gushika ko wavuze ibi ikena ry'ibitoro ishobora kuba riva ko hari ikena ry'amafaranga mpamakungu rero mu byo muri uyu muganda icyo turiko turakorera ko ni uko hoba umwimbu umuseseka niwaza twebwe natwe nk'abadiaspora twiyemeza kuzohereza tugashobora kuronderera aho ibyo bintu zoshogwa hanze aho dutuye muri ibyo bihugu byose turimo rero muri icyo gihe ntuzobona muri wa mwimbu wavuyemo tugurishije ibintu hino hanze ya mahera mva makungu acaboneka dohereza aboneke na ca kibazo rero c'igitoro icyo gitoro kumvikana nimva iko iyi ni proje ndende ifite ahantu ishobora gushikana abanyagihugu twebwe igihugu cyose hamwe bigahereza n'iteka igihugu kikazashobora kubaho umusesekara y'imibiriha
urakoze Fabrice Amour Martin ishimwe ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo uganire ni radio ijwi rya Amerika ku byerekeye iyi migambi ikomeye cyane rwose muri komurarangura
ndabashimiye cyane rwose namwe kuba mwaduhaye akajya no kuba mwaduhaye murakoze
ndabashimiye namwe Dr. Hodeo muri bwegure ku kanya mwatoye kugira ngo namwe bwenyine mushikirize iyo migambi muri komurarangurira abanyagihugu cyane cyane abarimyi mu Burundi mwakoze
ego nanyo ndabashimiye cyane n'akandi kanya hanyuma kakaboneka murazoduha kama twongere twiyagire n'abarimyi bacu bo mu gihugu murakoze cyane Imana ibahezagire
ndashimiye kandi n'abanywanyi bose b'iradiyo ijwi ry'Amerika bakurikiranye ikiganiro turashimiye Nadia Taha ya dufashije kwegeranya ikiganiro tukaba dushimye na ingenieur ya dufashije mu buhinga bw'ivyuma turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteye akamo mu bashikiriza ibibazo turashimiye n'abanywanyi bose muri rusangi b'ijwi ya Amerika turabifuje kandi amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.